Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Joapotre.
Kaze uyu munsi turaza kugaruka kuri Yosefu no twari twamvuze kuheruka ariko turaza gusubira kano gice tumuvuze ko hagati ya 41 n'ica 45 citanguriro. Yosefu ni umwe muri abo bantu bo muri Bibiliya bakunda gukoreshwa nabi, inkuru ikunda kwihererezwa ko nabi, aho umuntu abona ibyashikiye Yosefu akabirabira mu cirore c'ubuzima bwiwe, c'ivyo yifuza, c'indoto ziwe, uko yagurishijwe na bene wabo muri Egiputa nk'umuja, uko yagiye mu ibohero munyuma akavayo ari umushikiranganje akomeye muri Egiputa, ko ariko natwe ibyo tuko turacamwo naho bisa n'ibimeze nabi uno munsi, ejo Imana izotutuza ikadushira hejuru tukaba abantu bakomeye. Ibi bintu byose byerekana ingene kamemere kacu kica katwononye ku buryo niyo tuko turitegereza Bibiliya tukuma tuyirabira mu byo twe dushaka, mu byo twe twifuza. Bibiliya ntabwo yanditswe kugira ngo ubwa mbere na mbere dukuremwo ubwo bururiro hanyuma tubwihereze ko twisubize nk'intege ko natwe ivyacu bigiye kugenda neza, tugiye kuba ba mbere mu isi mu rudandaza ku kazi n'ibindi. Bano bantu ivyo ariko birabashikira cari cirore c'ubugambi bw'agakiza n'icubahiro c'Imana kizoserukira mu gikorwa c'ubucunguzi Yesu yagira ngo azohave aze gushitsa. Ubuzima bwa Yosefu ni igishushanyo gikomeye cyane c'ubuzima bwa Yesu Kristo, kuko hano Yosefu ahagaze nk'umupatriarche, ahagaze nka sekuruza wa Yesu Kristo kandi nka sekuruza w'abizera. Tubona hano Yosefu ibihe vyiwe byo kumanuka agashirwa mu ibohero, hanyuma mu nyuma akaduzwa, ari ikigereranyo c'urupfu rwa Yesu Kristo aho azomanuka arenganijwe ariko kandi agashirwa hejuru n'ukuboko kubushobozi kw'Imana Data. Ariko kandi muri no nkuru mu gice ca 41 turabona ingene biciye mu ngabire ziwe zo guhishurirwa, zo kubona, zo kuzovugishwa, akiza amapfa, akiza abanyegiputa, abanyamahanga amapfa, yagira ngo ahave ahitana igihugu cose, abanyamahanga bose, abanyegiputa. Turibuka rya sezerano ryo mu itangiriro 3:15 ijanye n'uruvyaro kanaka ruzoza rukanesha yanzuka. Turibuka Aburahamu abwirwa ivy'urundi ruvyaro ruzotuma yandi mahanga aronka umugisha. N'ubu Imana ikwirabonera uruvyaro biciye muri urwo ruvyaro ishobora gukiza, biciye muri urwo ruvyaro ishobora gutanga umugisha no ku banyamahanga. Hano tubona ingene Yosefu abigikoresha kugira ngo abanyamahanga, abanyegiputa bakire. Icyo kikuwa Yesu Kristo azoza gukora biciye mu gikorwa ciwe c'ubuvugishwa, kuko azoza kuvuga ijambo ry'Imana, azoza kuvuga gushikiriza ubugombe bwa Data, ariko kandi biciye mu gikorwa ciwe c'ubuherezi aho azopfa agatanga ubuzima bwiwe nk'ikimaze, ariko kandi nk'umwami dusanga biciye mu gikorwa ciwe azotuma abanyamahanga bakira, bakira urubanza, bakira urupfu rw'ibihe bitazoshira. Mu gice ca 44 turabona Yuda agaruka kuva ku 18 gushika mu mpera ya 34 dusanga hano hagaruka uruhara rwa Yuda mu gucungura mutonya w'umuherezi wo mu muryango wa Benyamin. Nini nkuru idusubiza cyane kuri Kristo n'ugikorwa c'ubuntu. Iyi nkuru y'ingene Yosefu agurishwa hanyuma bene wabo bakaja kugura ibyo gufungura muri Egiputa. Hari ibigumbagumba byinshi muri iyi nkuru y'ingene Yosefu yitangira bene wabo muri Egiputa, mu nyuma Imana ikazomukoresha kugira ngo bene wabo, umuvyeyi wiwe Yakobo, abana babo, abuzukuru ba Yakobo, kugira ngo ntibave bicwa n'inzara, gutyo Satani agahenebereza urwa ruvyaro Kristo yagira ngo azovukiremo. Hano tubona igikorwa kidasanzwe cya providence c'ingene Imana yamye iveya, yamye yitwararika kuzigama buno bwoko n'uno murongo n'uno ruvyaro Kristo azohava avukamo. Ariko tugaruka kandi kuri Yuda. Yuda twigisha ibintu bitari bikeye mu gice ca 38 turamubona atari umuntu atunganye, tubona atari umuntu by'ukuri afise ubuzima butunganye, karaktere, ingeso by'ukuri zibereye umupatriarche, zibereye umuntu nka sekuruza wa Kristo, zibereye umuntu ashobora kuzigama isezerano ry'ukuza kwa Kristo. Turabona aja kurondera maraya ku irembo ry'igisagara, turamubona ubwiwe arongora umunyakananikazi mu ntango z'igice, turamubona aho nyanga icagezwe cyo gutanga umuhungu wiwe kugira ngo ashobore kurongora umupfakazi wa mukuru we kugira gutyo ashobore kuvyarira mwene wabo uruvyaro rwa mwene wabo ntiruherengetere icagezwe Imana yaratanze dusanga hari byinshi cyane muri Yuda birimo inconsistency morale zidasanzwe zirimo ukuhushagirika ku bijyanye n'ingeso ariko turabona ingene Yuda agenda yemereja buhoro buhoro agenda duga buhoro buhoro ubuntu bw'Imana bugenda buramuhingura buhoro buhoro ku buryo dushitse muri kino cyacu cya 44 agira ahantu yigura mwene wabo agira ahantu avuga ati jewe igikorwa cyari gukora Reubeni imfura ni Yuda agikora avuga ati jewe nimbe umu esclave nimbe umuja ariko uyu mwana Benyamini atahe muhira tumubonamwo wa mutima wo kwihebera abandi ariko kandi ibi bigaragaza yuko ugihwa cy'ubuntu cyari ko kiramunagura cyari ko kiramweza nimba by'ukuri Imana ubuntu bw'Imana bwaramutoranije ngo azo mu patriarche azo basekuruza wa Kristo ategerezwa by'ukuri guhingurwa tubona rero Imana itangura gukora muri we mu buryo budasanzwe ku buryo agenda ahinduka mu buryo bwo mu mutima no mu buryo bw'ingeso ariko kandi ikintu gikorwa Yuda akoze hano muri 44 kibura kitwereka ikintu gikorwa Kristo azokora intare y'umuryango wa Yuda uwo mu ruvyaro rwa Yuda azoza akitanga mu gishingo cy'abanyavyaha kugira ngo bashobore gukira ubuje bwa Satani ni byinshi rero dushobora kwiga muri ino nkuru iri hagati ya itangiriro 44 gushaka 45 ndizeye kubi bikenya biza kubafasha kubandanya muri imbura gusumba.